radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwongera kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abacungiza amatwara bakorera ubutegetsi bw'u Rwanda barimo kwifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano bibasira abatavuga rumwe nabwo, bikubiye muri raporo nshya yasohowe n'ikigo cy'ubusa senguzi mu gitangazamakuru cya kaminuza ya Clemson muri Amerika. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ibibazo by'ubukungu u Burundi burimo ari igihe gito.
Ibyo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka byose, icyo mwita ikigeragezo ntimuze gusubira ku kimuntu. Icyabitumye twakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye, naba amasetani yakoreye ni wabitumye.
Yabivuze asoza igiterane cy'iminsi itatu gushimira Imana imyaka ine amaze ku butegetsi. Abantu bagera ku 1,300 bishwe n'ubushyuhe bwinshi bari mu rugendo rutagatifu rukorwa n'abayoboke b'idini ya Kisilamu muri Arabia Saudite. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kubera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane nini nahazwe.
Aya makuru yacu tuyahere muri Arabia Saudite, aho ibiharuro bishasha byatanzwe n'abategetsi ba Misiri byerekana ko abayisilamu baguye mu rugendo rw'iranda ruheruka kubera muri Arabia Saudite barenze 1,000. Abategetsi ba Misiri babiri batanze ano makuru ntibashimiye ko amazina yabo atangazwa. Bavuze ko abenshi mu baguye muri urwo rugendo ari abanyagihugu bakomoka muri Misiri. Aba bategetsi bemeza ko abanyagihugu ba Misiri bagwe muri Arabia Saudite ari ni miburiburi 630. Benshi muri aba baciye bashingurwa muri ico gihugu nk'uko abategetsi babandanya kubivuga. Bemeje kandi ko benshi mu basize ubuzima muri urwo rugendo rwabereye Imeka bahitanywe n'ubushuhe bwinshi hamwe n'imisunikano yabitabiriye urwo rugendo. Abategetsi ba Arabia Saudite kugera ino saha ntacu baravuga kijanye n'izo mpfu, gusa bavuze ko basubije inyuma abaharugwa mu bihumbi bari baje muri urwo rugendo badafise impapuro zibemerera kwinjira muri Arabia Saudite. Benshi mu banyagihugu ba Misiri barashoboye yamara kuhaguma atamusha bafise, ari nako guhava babura amahoteli n'imihana bahungiramo ubushuhe bwinshi, mu nyuma ubwo bushuhe burabahitana. Ibihugu bimaze kwemeza ko abanyagihugu bavyo bapfiriye mu rugendo rw'iranda ngaruka mwaka gwa Islam ni Misiri yemanga ko yabuze n'imiburiburi 630. Indonesia yabuze 165, Ubuhinde bwabuze 98, Amerika yabuze 2. Hari ariko n'ibihugu bitatanze igitigiri cyabo vyabuze nubwo vyemeza ko vy'ukuri vyababuze. Ivyo navyo ni Yorodaniya, Tunisie, Maroc, Algerie hamwe na Malaysia. Ijwi ry'Amerika twe tubandaniriza mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ubushikiranganji bujeje kwivuna basi mu Burusiya bwagirije Amerika kugira uruhara mu gitero cahitanye abantu 3 barimwo abana 2 gikomeretsa abagera ku 100. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwo kwivuna basi mu Burusiya rivuga ko ico gitero Urusiya bweneza ko cagabwe na Ukraine kibwegekana kuri Amerika kubera misile zakoreshejwe arizo Amerika yahaye Ukraine. Iryo tangazo rigira riti iki gitero ca misile zatewe n'ibigira nkana ku banyagihugu mu gisagara ca Sebastopol kiri mu ntara ya Crimea kiri kugatwe ka Amerika kuko niyo yahaye izo misile Ukraine. Ni igitero kandi kigirizwa kubazwa Ukraine. Ibikorwa nk'ibi ntibishobora kwijana. Intara ya Crimea yabereyemo icyo gitero muri buka ku Rusiya bwayigaruriye mu 2014. Ukraine kugeza ino saha naco iravuga ku vy'iki gitero, eka na Amerika naco iratangaza. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turacari makuru agezweho ijya nino ku isi. Tuyabandanirize i Nairobi muri Kenya, aho president w'ico gihugu William Ruto yavuze ko yiteguriye gukorana ibiganiro n'ugwaruka ruharugwa mu 2,000 rumaze iminsi rukora imyiyerekano guhamiriza iduzwa ry'amakori n'amatagisi. President Ruto yagize ati ugwaruka rwacu rwarifatiye mu minwe ibirabana n'igihugu cabo, barakoze ibikenewe vyose kugira ngo bagwanire demokarasi ndabishimiye cyane tuzokorana ibiganiro kugira ngo turabe ingene ibibazo mwashize ahabona bitorego umuti twongere turabe ingene twokorera hamwe nk'igihugu n'ubwa mbere president William Ruto agize icyo avuga kuri no myerekano ikaze iri kubera mu gihugu cyose muri rusange imyerekano iri kuba mu mutekano ku munsi wa kane ariko polisi yamijaguye ivyuka vyokera mu maso y'abayikoze yongera ibashwiragiza ikoresheje amazi afise umuvuduko munini abantu babiri baramaze kwirwamwo abarenga 20 barayikomerekeramwo abayitunganije basavye ko abakozi bose bugira igeregere ku munsi wa kabiri leta Kenya yari yashizeho umugambi wo kuduza amatagisi ivuga ko ari ngombwa ko ayo matagisi aduzwa kugira ngo ishobore kuzuza igihengeri c'amadeni ifise no kuronka amafaranga ikoresha itarinze gusaba amadeni mu makungu tukivuga ku vya Kenya ingabo z'ico gihugu zizoja kugarukana amahoro muri Haiti zizogenda ejo ku munsi wa kabiri bitekanijwe ko Kenya irungika muri rusangi ingabo 1000 muri Haiti kugira ngo seje guhangana n'amabandi abandanya gutera umutekano muke mu bice bitandukanye vya Haiti cyane cyane mu rwa mukuru Port-au-Prince ingabo za Kenya zari kuba zaragiye muri Haiti haraheze igihe ariko umugambi huza kubangamirwa n'abawitwariye mu mategeko bari abatavuga rumwe na leta ya Kenya amasoko ava mu gipolisi cha Kenya no muri leta yemeza ko ingabo za Kenya atagisivya rero zija kugenda muri Haiti ejo aho bukera Kenya niyo bijeje gutunganya ibikorwa by'ingabo mva makungu zigiye gufasha Haiti kugarukana amahoro n'umutekano ibindi bihugu byemeye kurungika ingabo zavyo muri Haiti ni Benin Bahamas Bangladesh Barbados na Chad America naho izotanga amahera yo gufasha ingabo ba makungu zizoja muri Haiti iyo nta basirikare izo harungika
urakoze Diane nini nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu nijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi niko 20 ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiyo kuvuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
raporo nshya yasohowe n'ikigo cy'ubusesenguzi mu by'itangazamakuru rya kaminuza ya Clemson muri Amerika iragaragaza ko abacengeza amatwara bakorera ubutegetsi bw'u Rwanda barimo kwifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano mu gusakaza politiki n'imishinga yabwo ari nako bibasira abatavuga rumwe na gukurubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika muregezwaho na Sumutakaboyi
ubukangurambaga bwo kwikoranabuhanga buhuriweho mu gushimangiza imishinga n'imirongo ya politiki y'u Rwanda bwatahuweho gukoresha programu z'ubwenge bukorano zizwi ku izina rya Large Language Model LLM zifasha gukora no gusakaza ubutumwa bwinshi icyarimwe nk'uko iyi raporo ibigarukaho iki kigo cy'ubusesenguzi mu by'itangazamakuru kivuga ko urwo ruhumbira jana rw'ubutumwa bwacuzwe busakazwa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter uba bugamije kwerekana ko politiki z'ubutegetsi buriho mu Rwanda zishyigikiwe cyane raporo ivuga ko abambari b'ubutegetsi bw'u Rwanda barimo no kwifashisha izi programu z'ikoranabuhanga zigezweho buzuza ku rubuga rwa X amagambo yo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi abagenderewe muri ubu bukangurambaga nk'uko ikaminuza yo muri leta ya Carolina y'Epfo ibivuga barimo bo mu bihugu byo mu karere no ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ab'imbere mu gihugu urubuga rwa X rubuze ikoreshwa ry'iri koranabuhanga rya LLM ku miyoboro yarwo gusa iyi raporo ikavuga ko abayikoze nta bihano bumvise byafatiwe konti zikekwaho kurikoresha ariko ko bitazwi niba hari amaperereza arimo kuzikorwaho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka urubuga Africa Confidential rwatangaje ko Leta ya Kigali yakoranaga na Jonathan Scott wiyitaga umuhanga mu kwinjira muri programu za mudasobwa rwihishwa no kwiba amakuru y'ikoranabuhanga. Uyu Scott utuye Washington DC yemeza ko yanakoranye na guverinoma ya Maroc mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mbere yuko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano bwa LLM risakara, ubutumwa bwinshi bugenda busubiramo kenshi mirongo migari ya guverinoma bwahoraga busibwa ku rubuga X rusanzwe rukoresha ubuhanga bwo gutahura ubutumwa busa na konti zikoreshwa n'abantu ku nyungu runaka. Iyi raporo ikavuga ko ikoreshwa ry'iyi programu LLM ryafashe agatsiko k'abashyigikiye Leta y'u Rwanda gusubiramo kenshi ibikubiye mu butumwa bw'ibyo bifuza gusakaza ariko badakoresheje imvugo imeze kimwe. Ibyo nabyo bikabagabanyiriza ibyago byo gutahurwa na programu ngenzuzi z'urubuga X. Raporo ivuga ko mu bakora ibi imyumvire ari imwe, igitandukanye gusa ari amagambo akoreshwa. Bityo LLM ikaba yaragabanyije cyane igihe ako kazi kabo kabatwaraga. Abashakashatsi ba kaminuza ya Clemson muri Amerika bavuga ko agatsiko k'abashyigikiye ubutegetsi bw'u Rwanda kifashisha ubwo buryo bwa LLM n'izindi programu z'ubwenge bukorano basakaza ubwo butumwa bucurano bwinshi ngo buburizemo ubunenga Leta. Ahandi naho izi programu zikabafasha gukora ubutumwa bwabonwa mu bwigenga bushimagiza Leta ya Kigali. Ubu bushakashatsi bwasesenguye ibisubizo byo kuri murandasi bitangwa n'abashyigikiye ubutegetsi ku ngingo zigibwaho impaka rusange ku byerekeye isura ya Leta y'u Rwanda kuva uyu mwaka watangira. Ibyo bisubizo birimo kugerageza kuyobya ikiganiro ngo kive ku kunenga u Rwanda ku gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa Imuvenetro mu burasirazuba bwa Congo no kunenga Perezida Kagame. Abashakashatsi bavuga ko ibyo byakorwaga akenshi binyuze mu kwitsa ku nsinzi z'amakipe menshi Leta itera inkunga nka Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain. Izi konti raporo ivuga ko hafi ya zose zagumye gukora zanacuza ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa busubiza ku bucukumbuzi bwa Rwanda Classified ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams. Iyi raporo yasesenguye konti 164 zigaragara ko arizo nyir'ubutumwa 1655 kuva uyu mwaka watangira, kandi biboneka ko izo zagendaga ziyongera uko amezi ashira. Nyinshi muri izi konti raporo ivuga ko n'ubu zigikora. Mu busesenguzi abashakashatsi basanze kimwe cya kabiri cy'ubwo butumwa ari ubushyigikira aho u Rwanda ruhagaze ku ntambara yo muri Congo Perezida Kagame ashinzwe koherezamo ingabo no gufasha M23. Ubwo butumwa inshuro nyinshi bushinja Leta ya Kinshasa gukorana n'inyeshyamba z'abahutu za FDLR mu burasirazuba bwa Congo zifitanye isano n'abakoze jenoside mu Rwanda. Ubu bushakashatsi buvuga ko ubuhanga bwo kuremekanya amashusho n'amafoto nabwo bwakoreshejwe ku bwinshi. Aha raporo itanga urugero ku isura y'umunyapolitike Victoire Ingabire yafashwe igahuzwa n'ifoto y'umurwanyi w'inyeshyamba uhetse imbunda ya mashini gani. Raporo y'ubu bushakashatsi ivuga ko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano AI ryatahuwe n'amakosa yagiye akorwa muri ubwo butumwa. Ubu butumwa bwagiye bugaragaramo kubw'impanuka amabwiriza yahawe programu ya ChatGPT ibimuzifashishwa ndetse n'ibisubizo yatanze. Igisubizo kimwe cyavugaga ngo nibyo ibi ni ubutumwa bw'ibitekerezo 50 byo gushimira RPF Inkotanyi bugenda busozwa na hashtag Thanks Peter. Ibura ry'umwimerere nyakuri mu myitwarire y'izi konti ryatahuwe neza n'imiterere y'ubutumwa zishyira ku rubuga kimwe n'ikoreshwa ryumvikanyweho rya hashtag. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko intego zigamijwe mu gukora ibi zigiye zitandukanye. mu ngingo imwe y'ubukangurambaga abakoresha za konti zinyuranye bari bafite akazi ko kwibasira igisirikare cy'u Burundi ku mikoranire bivugwa ko kigirana na FDLR muri Congo. Benshi muri aba bigaragara ko bakoresha konti zabo zihariye ariko zigashyirwaho ubutumwa bwateguwe mbere na programu z'ikoranabuhanga. Ibyo abashakashatsi bavuga ko byagaragajwe ku ruhande rumwe no kuba bwinshi muri ubu butumwa bwarasohowe ku masaha asanzwe y'akazi bukeye akaba ari bwo busohoka mu minsi y'ikiruhuko cyo mu mpera z'icyumweru, bagashimangira ko ibyo bigaragaza ko abatangaza ubwo butumwa babikora mu minsi y'akazi.
Urakoze Asumta Kabuyi. Nongera uko mu Rwanda umuvundo wabaye nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza by'umuryango FPR Inkotanyi waguyemo umuntu umwe, abandi mutatu n'abarindwi barakomereka, byabereye mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu kuri iki cyumweru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu riravuga ko abakomeretse bavuriye mu bitaro bya Gisenyi, uretse bane bakomeretse bikabije bajyanywe mu bitaro bikuru bya Kigali. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ibibazo by'ubukungu Burundi burimo ari igihe gito, yabivuze asoza igiterane cy'iminsi itatu yo gushimira Imana imyaka ine amaze ku butegetsi. Yiyamye kandi abashaka kugumura Abarundi. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Kwihangana imbere y'ibigeragezo tuzosanga mu nzira, duha Abarundi bose bashobore kwihanganira ibyo babona.
Uko ni ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana mu gusozera kuri wa 2022 kwa gatandatu amasengesho y'iminsi itatu yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Icyo yita ibigeragezo n'ibibazo by'ubutunzi n'ibya politiki byaranze iyo myaka ine. Mu Burundi hari ibibazo by'ubukene by'amafaranga mvamakungu, ubukwega ibibazo bitari bike. Idolari ry'Abanyamerika ryaraduze cyane ku bakenera ayo baranguza ibidandazwa hanze, ubu rikaba rigeze ku mafaranga arenga ibihumbi bitandatu. Uko kuduga byatumye ibidandazwa biduza ibiciro byunyugwa hanike na gibitoro. Leta kandi yarafashe ingingo yo kuduza amakore n'amatagisi kugira ngo ishobore kurangura imirimo igihugu gitegekanya. Imyaka inirangiye kandi uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni arenga Iyome ari mu gasho, akaba yagirijwe kugomba gusenyura ubutegetsi, kugandagura umukuru w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ibyo byose urongoye igihugu cy'u Burundi mu gikorane yatunganije yabyise ibigeragezo by'igihe gito.
Abavuze muri Abarundi umuntu mukoroni amaze kwigisha guhumuka, ubwo ni gajambo kwa madorari yakuye mu Barundi ntuirabe neza. Tawuta madorari, tawuta madorari, amadorari asumaga kuri iyo soko yabo, mugabo akaza kwigisha ujya rihanga yuko akuwete n'amadorari. Nasibiza ndogera umukuru w'igihugu mugapiga jambo jambe mu Barundi cyane n'abinjije mu Barundi bashobagira bati vuga yuko mubuta amadorari kugira ngo
Evariste Ndayishimiye rero yagiriza bamwe mu Barundi bikunda badakunda igihugu bakoreshwa na Shetani ari nabumvo y'ibyo bigeragezo. Aho yaradomye urutoke ku bacamanza, abaciza ngondagonde, indongozi ziyorobeka, abadashigwa mu mabanga canke abayakugwamwo baca bajaha mu bamugwanya. Avuga kandi ko hari indongozi zigifise umutima w'ubugunge zigendera ku mabwire y'abakoloni. Abo nibo ngo batuma haba ubukene bw'ibidandazwa nkenegwa bakabikora uko kugira ngo Abarundi bashavure bidoge hanyuma bagumuke.
Aho tugeze ni heza cyane, izo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka byose. Icyo mitwe ibigeragezo ntimuze musige kukibona. Icyabitumye twarakibonye, ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreye ni wabitumye.
Abashaka gutembagaza ubutegetsi nabo bagereranijwe n'intama. Mu mugani w'intama Efisi n'intare, Apotre Mbayahaga Isidore yaciriye abari muri ayo masengesho. Avuga ko iyo ntama yahenzwe n'Efisi kw'intare yayitumye ko kugira ngo ishikirize intahe yo gutwara ibikoko byose byo mu ishyamba. Intama yararengutse ya ntare icira yijya, ariko yarabuze ubwonko. Icibwira ya Efisi yayizana iti:
ubwonko nahuza hanyuma ivyo turahindukira ati: ereganya kubaha ntigira ubwonko.
Pastor Evariste Ntawuyankira asanzwe ari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje wa mbere ati mu batumi igihugu kidatera imbere harimo abadatanga ikori muri abo hari abadandaza bacuditse n'abakuru mu bucamanza mu gisoda no mu gisirikare kuko babahaye igifukamunwa avuga ko nibyo bihangange bitari amakori y'ibikogwa by'urudandazwa basanzwe bakora ibyo nabyo birimo bituma igihugu kidatera imbere uwo muvuga butumwa yarasabye kandi ko n'amasengero yotanga ikori nk'uko byanditswe muri Bibiliya bamwe mu bari baje muri ayo masengesho batifuje ko tubafata amajwi barifuje ko umukuru w'igihugu yari gushira ku mugaragaro imigambi mikuru mikuru yoshyirwa mu ngiro kugira ngo bashike kuri iyo mbona kazoza naho uvu buryo bw'iyo migambi kubwabo umukuru w'igihugu yama yatanze icyizere ko ibintu bigiye kuba byiza cyane ariko icibonekeza hano uko biguma byunyuka
Radiojwi ry'Amerika tugeze ku rubuga rw'imikino mu Rwanda amakipe abiri azahagararira icyo gihugu mu marushanwa yo guhatanira ibikombe byo ku mugabane wa Afurika atangiye kwitegura Jean Claude Munyandinda
APR FC izahagararira u Rwanda mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere wayo yatangiye imyitozo kwa kane y'icyumweru gishize ikipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze gusinyisha umutoza mushya uwo ni umunyaserbia Darkonovic w'imyaka 52 asimbuye umutoza w'umufaransa Thierry Froger wahejeje APR FC igikombe cya shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe perezida w'ikipe APR FC Colonel Richard Karasira arasobanura impamvu umutoza mushya yahawe amasezerano y'igihe kirekire ugeranyije n'uwo asimbuye
kwa toza mwa kumwe kwa mwiko jawa jiza tumuhaye vye kire kire kwa pati hati makamina yuko afitaka ziko kubaka waza wadifti yanga mbili mwaka mwa kutaha waza kumeza nawe ashiro mgufuzi iwe kumwe spizera yuko mwaka wakabili mwaka wakata tu afite awa ya wajiza
mbele yugu tanji rujendo rubi jikombe cha Afrika kuma ikipe ya waya mbili wayo ikipe ya APR FC izabanza kuitabiru shangarijase kafaka Kagame Cup izabera muri Tanzania ikipe ya Police FC izaseruka mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika nayo yatangiye kwitegura iyi kipe iherutse kwegukana igikombe cy'amahoro irimo gukora impinduka mu bakinnyi no mu batoza mu bakinnyi bashya Police FC imaze gusinyisha harimo Ani Elijah wavuye muri Bugesera FC Isa Yakubu umunyagana wakinira Gasade Marien muri Mali Christian Ishimwe wari usanzwe muri APR FC Simeon Iradukunda wavuye muri Gorilla FC na Henri Musanga wakinira ikipe ya Flambeau du Centre mu Burundi Police FC imaze gutandukana n'abatoza bayo babiri ari bo Serge Mwambari warushinzwe kongera imbaraga bakinnyi hakaba n'umutoza w'abanyezamu Thomas Wembo tunyarukiye mu mukino wo koga ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda ririmo gutegura abakinnyi bazaseruka mu mikino Olympique izabera i Paris mu Bufaransa muri iyi mpeshyi nk'uko bisanzwe muri uyu mukino abanyarwanda bitabiriye imikino binyuze muri gahunda y'ubutumire nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda Pamela Girimbabazi
n'ubu ngubu turacyagendera muri Universal Program yego umuhungu umwe n'umukobwa umwe turacyaba prepara kuko Universal Program ifite instructor nyinshi cyane amategeko menshi cyane twarabohereje kuri World Aquatic kugira ngo bakomfaminge ko bashobora kwitabira baba basaba kuba yaritabiriye World Aquatic Championship agomba kuba afite amanota ya n'aya n'aya noneho tukabishyira muri sisteme bakadusubiza niyo nzira turimo dutegereje ko badukomfaminga ko abo twabonye bagomba kwitabira nta kibazo bafite bazayitabira mu cyumweru kimwe tuzaba twamenye abo batwemereye
Pamela Girimbabazi nawe wigeze kuba umukinnyi ukomeye wo koga akanaserukira igihugu mu mikino Olympique yemeza ko abakinnyi b'abanyarwanda bo muri iki gihe bari ku rwego rwiza kuko bafite ubumenyi buhagije kuri uyu mukino kandi bakagira amahirwe yo kwitabira imyitozo n'amarushanwa Jean Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Mu Burundi guhera mu ntangiriro z'umwaka utaha stade intwari zongera gukoreshwa hamwe n'izindi nkuru z'imikino mu Burundi Desire Hatungimana.
Iyo nkuru nziza ku bakunzi b'umupira w'amaguru yashikirijwe kuri no w'Imana na Alexandre Muyenga no ngwishira mu by'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Yabishikirije ibuye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahabereye inama ya bose ya FFB. U Burundi bugaheruka gukinda ku kibuga intwari itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021. Bukina n'igihugu cya Centrafrique aho banganije ibitsindo bibiri ku bindi.
Ikibuga turizeye yuko no mwaka kizaba cyarangiye kuko nta byinshi bisigaye nibyo haracyasigaye cyane cyane gikorwa kijyanye n'umusezero kuko ibindi byozo bigenda neza ariko nacyo nyine iby'umusezero turashobora kuvuga yuko nk'uko kwindwi dutangura ibikorwa bishobora gutangura nyezina.
Iyindi nkuru nziza yavuye muri iyo nama irekeye imigwi guhera mu mwaka uza umugwi uzotahukana igikombe cy'ibiganwa cy'u Burundi uzuhabwa ₺50 million z'amafaranga y'amarundi mu gihe zahora ari 35. Muyenga amenyesha ko imigwi ikoresha uburyo bwinshi ko mu gihe cyose bizaba bishoboka ako gahembo kazongerezwa.
Turagaragaza kujyana n'ibihe kandi biri mu byo twiyemeje n'imbere y'uko dutogwa. Twaravuze yuko uko uburyo buzogenda buraboneka tuzogenda turaduza ni ukuvuga naya izi ₺50 million twavuze ntibisigura yuko n'imyaka izokwirikira ari uko bizovana. Twebwe mwa twifuza yuko buri mwaka ari gishoboka twoza twongera ko ariko ibyo nabaye ndafundika guhera uno munsi ni uko umwaka uza muri shampiyona busa gutangura mu 18 tubwiye kuzohera kuri ayo 5 birashobora n'ugukunda n'ukundi umwaka uzokwirikira tukongera ko.
Mu mpira w'amaguru kandi kuri no w'Imana Buganda mu ntara ya Cibitoke harabereye urukino rwateguwe n'abakinnyi mpuzamahanga basanzwe bakina umupira w'amaguru bakinira umugwi nserukira gihugu Intamba mu Rugamba. Abakinnyi bagabuwe mu kabiri bamwe baja mu mugwi wa Ndayishimiye Yusuf akinira Nice mu Faransa abandi baja kwa Saidine Bazonkiza yahora akinira Simba yo mu gihugu cya Tanzania. Aba bakinnyi bateguye urwo rukino kugira amafaranga avuyemo bayafashishe abanyagihugu bo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura bataye izabo biturutse ku myuzure. Umugwanda yishimiye ni we watsinze uwa Ntibazonkiza ibitsindo 3-0. Ali Ndayambaje umukinnyi wa kera muri Olympic Star arashima icyo gikorwa cy'abo bakinnyi ategerekana ko naho benshi muri bo bataba mu Burundi ibere iwabo bibaraje ishinga.
Nukuri kijya gikorwa cyakozwe n'abakinnyi ntawe reka kugicengukana n'igikorwa cyiza rwose. Abakinnyi twamenyereye twumva ko ari abantu bamara guhabwa uyu munsi nabo baratwereka yuko nabo bashobora gutanga tukama twanavuze yuko gutanga imigisha. Rero nibashobora kujya gukubita ko bajya abantu bari mu ngorane baraza kubasabira imihezagiro ku Mana gutyo rero abakinnyi nabo akazi kabo gahe kagende neza. Ni igikorwa cyiza ahubwo twahamagara n'abandi gutunganya ibikorwa nk'ibyo byo gukubitira ko hari mu ngorane nk'izi.
Muri basketball naho inkino z'amajonjora zarasozerewe kuri no w'Imana nta mugwi n'umwe wo hagati mu gihugu washoboye kurokoka. Lizipo Kerne jimukana na New Stars Bujumbura nizo bandanye higanwa. Iyo migwi iziyongera kuri Dinamo Urunani Remesha na Tigers hari higanwa rizohuza iyo migwi yose 8 hasigara 4. Iyo nayo izokina inkino za kamarampaka aboneka uzoserekira u Burundi mu nkino za Basketball Africa League BAL itariki 6/7 niho hategekanijwe ko iryo higanwa ritangura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: imandwa z'abatindi zigira iyazo mirindi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.